Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kwasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umuryango Human Rights Watch wita ku burenganzira bwa muntu urahamagarira u Rwanda guhagarika kwibasira abanyamakuru. Mu Burundi ibarura riheruka gukorerwa muri Minisiteri y'Uburezi ryatahuye urutonde rw'abakozi barenga 1,500 bahembwa badakora. Tubafitiye n'ikiganiro Combo Taxi. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Umuryango Human Rights Watch wita ku burenganzira bwa muntu urahamagarira icyo gihugu guhagarika kwibasira abanyamakuru. Uyu muryango uravuga ko nta butabera ku mpfu zidasobanutse, kandi ko bamwe mu bafunzwe bagera mu nkiko bakavuga ko bakorerwa ibikorwa by'iyicarubozo. Ni muri raporo yashyizwe ahagaragara ku wa kane w'iki cyumweru. Kigali, Eric Bagirubusa.
Muri iyo raporo ngufi, umuryango Human Rights Watch wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uravuga ko abategetsi b'u Rwanda bagombye kurekura umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga uzwi nka Cyuma Hassan, kandi bagahita bakora vuba na bwangu amaperereza ku bikorwa by'iyicarubozo akorerwa kugira ngo agire ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo n'uburenganzira ku butabera buboneye. Human Rights Watch ivuga ko kuva umwaka ushize 2023 abategetsi b'u Rwanda batarabasha gukora amaperereza ku rupfu rudasobanutse rw'umunyamakuru John Williams Intwari. Bwana Lewis Mudge ukuriye umuryango Human Rights Watch mu karere k'ibiyaga bigari avuga ko ibikorwa bikabije by'iyicarubozo no kutabasha gutanga ubutabera kuri urwo rupfu rw'umunyamakuru waruzwi cyane mu nkuru zicukumbuye byatumye abanyamakuru bo mu Rwanda batangira umwaka bari mu rwijije. Human Rights Watch ivuga ko ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda bishoboka ko buzakomeza kurushaho kuba bubi keretse nihagira icyo ubutabera bukora mu bwigenge bugahita burekura abanyamakuru bafunzwe hatubahirijwe amategeko. Afite ibikomere mu gahanga agaragara nk'ufite intege nke, Niyonsenga yabwiye urukiko i Kigali mu kwa mbere kwa 2024 ko afungiwe mu mwobo uhora ujenga amazi atabona, kandi ko ahora kubitwa nk'uko Human Rights Watch bisobanura. Yavuze ko mu rubanza rwe nta butabera yiteze kuko mu myaka itatu afunzwe mu buryo bwa kinyamaswa nk'uko bimwe mu bitangazamakuru byabitangaje. Amategeko mpuzamahanga abuza ko hari uwafungwa mu buryo bwa kinyamaswa, kandi ko inkiko zagombye guhagarika ibyo bikorwa. Niyonsenga wayoboraga Ishema TV ndetse n'uwari umushoferi we Fidel Komeza Usenge batawe muri yombi bwa mbere mu kwezi kwa kane kwa 2020. Ni nyuma yo gutangaza amakuru ku ngaruka z'icyorezo COVID-19 ku baturage. Barezwe ibyaha byo gukora no gukoresha impapuro mpimbano, kwiyitirira umwuga w'ubunyamakuru ndetse no kutubaha ibyemezo bya leta. Bombi bagizwe abere mu ntangiriro za 2021, ariko ubushinjacyaha burajurira aho Niyonsenga yongeye gutabwa muri yombi mu mpera z'uwo mwaka ku cyemezo cy'urukiko rukuru i Kigali. Kugeza ubu urubanza rwe ruri mu rukiko rw'ubujurire aho asaba kurusubirishamo ku mpamvu z'akarengane. Mu ifungwa rya Niyonsenga, Human Rights Watch yakomeje kubona amakuru yizewe y'abantu batandukanye yemeza ko bamubonanye ibikomere ku masura ndetse no ku mubiri, kandi ko avuga ko akubitwa kenshi. Abacamanza ntacyo bakoze kubiperereza cyangwa gutegeka ko byahagarara. Niyonsenga n'abanyamategeko we banabwiye urukiko ko abamurinda bafatira amadosiye yagombye kumufasha mu rubanza rwe. Ufatiye kubiboneka mu miburanire, abanyamategeko ba Niyonsenga babwiye urukiko ko iyo bagaragaje icyo kibazo ku bategeka gereza basubizwa ko adafite uburenganzira kuri dosiye ze. Gufatira ayo madosiye byabaye rusange cyane ku manza za politiki. Urukomatane rw'inyerezwa n'impfu zitavugwaho rumwe no gutera ubwoba ndetse no guta muri yombi abanyamakuru ni uburyo bwiza butuma abanyamakuru barushaho kwiniga mu Rwanda nk'uko umuryango Human Rights Watch ubivuga. Ntwari yari umwe mu banyamakuru bake mu Rwanda watangazaga inkuru zikomeye zivuga ku buzima bw'abanyamakuru bafunzwe ndetse akananenga ubutegetsi, cyo kimwe na Niyonsenga. Mu kwezi kwa mbere tariki ya 19 mu mwaka ushize w'2023, nibwo polisi y'u Rwanda yatangaje ko Ntwari yapfuye azira impanuka zo mu muhanda ku Kimuhurura mu mujyi wa Kigali, kandi ko umushoferi wari utwaye iyo modoka yatawe muri yombi. Ariko ubutegetsi ntibwabashije kugaragaza ahantu hanyaho iyo mpanuka yabereye. nta namakuru yisumbuyeho bwashatse gutanga. Impamvu urupfu rwa Ntwari rudasobanutse zirumvikana ku bwa Human Rights Watch yakunze guterwa ubwoba no kwibasirwa n'ibitangazamakuru byegamiye kuri leta, kandi yahoranaga ubwoba ku mutekano we akabibwira inshuti ze z'abanyamakuru n'abashakashatsi ba Human Rights Watch kugeza ashatse guhunga. Nubwo u Rwanda rwasinye amasezerano y'umuryango w'abibumbye arwanya iyicarubozo n'ifungwa rinyuranije n'amategeko, Human Rights Watch yakunze kumenya amakuru yizewe ku bahoze ari abafungwa bakorewe iyicarubozo n'ibindi bikorwa bitemewe mu magereza yo mu Rwanda, harimo Nyarugenge ya Mageragere iri mu mujyi wa Kigali, aho bamwe bavuze ko bafungirwaga mu kato bakanakubitwa. Human Rights Watch ikavuga ko abafatanyabikorwa bo mu karere n'abo ku rwego mpuzamahanga bagombye gusaba u Rwanda kurekura abanyamakuru bafungiye ubusa n'abarunenga, kandi bagasaba iperereza rihamye ku rupfu rwa Ntwari.
Urakoze Eric Bagirubusa, twasabye ubuvugizi bwa Leta y'u Rwanda kutubwira uko bwakiriye raporo ya Human Rights Watch. Ubusabe bwacu bwakiriwe, igisubizo tuzakibagezaho. Mu Burundi ibarura riheruka gukorerwa muri Ministeri y'Uburezi muri icyo gihugu ryatahuye urutonde rw'abakozi barenga 1,500 bahembwa badakora. Leta ivuga ko abo bagiye gusimbuzwa abandi. Inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragizwaho na Thierry Vendayishimiye.
Ubwo rusasuma rwabaye kuva kuwa 25 z'ukwa gatanu gushika kuwa kabiri z'ukwa gatandatu mu mwaka uheze w'2023 rwakorewe ku mashure yose, ubuyobozi n'ubugenduzi bw'indero n'amashure yo mu Burundi hamwe no mu bisata byose byegukira ubushikiranganje bw'indero. Ubwo rusasuma rwatanguriye mu bakozi bo mu bushikiranganje bw'indero, kuko aribwo bufise abakozi benshi mu Burundi, bakaba bangana n'ibihumbi 86 n'amajana 552 ku 75% by'abakozi bose bahembwa na Leta y'u Burundi. Ikindi cyabitumye ni inkuru zaciye ku mbuga Waniro zavuze ko abakozi bo mu bushikiranganje bw'indero bagera ku 46% baba bahembwa badakora. Mu kwezi kw'indwi guheze naho abakozi baba 4,000 barahagarikiwe imishahara. Benshi mu bari bahagarikiwe imishahara wasanga arabahemberwa kuri konti imwe. Ico gihe abahagarikiwe imishahara barashitse mu bushikiranganje baratanga ibyo basabwe, basanga bamwe n'ababikira, abafurera canke abubakanye bahemberwa kuri konti imwe. Benshi muri abo bakozi barasubiye barahembwa, ariko hakavugwa ko hari n'abandi bataratunganirizwa. Kubwo umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero, ubwo rusasuma ruheruka kuba rurabakuye kwiceyi.
Mama nawe ni yavuze ati twenge turaruhunze ubusode kuri 4,000 ahubwo twenge ibihuha byari byaciye ku buhinga ngurukana bumenyi ntibigeze kuvuga 4,000 bwavuga 36,000 bwavuga 40,000 enseignants fictifs barakora ibiharuro fastidieux kugeza hamwe bavuga bati umunyamanyanga wa mbere muri kino gihugu n'umushyikiranganje wa fonction publique n'umushyikiranganje w'indero. Urumva babibegeka ko komisi tufise une bande de ministres irresponsables.
Ubushikiranganje bw'abakozi ba Leta ubw'indero n'ibiro by'umushikiranganje wa mbere bakoresheje abakozi bagera ku 5,593 muri urwo rusasuma. Bategereza rero guhinyuza koko abakozi 86,000 n'amajana 552 banditswe mu bushikiranganje bw'indero bari ku kivi. Mu gukora rusasuma, ababijejwe bafadikanya n'abajejwe indero n'inyigisho mu ntara, mu makomine no mu mashure, bafadikanije nabo mu kigo gikoresha ubuhinga bwa none arico Media Box. Umukozi wo mushikiranganje bw'indero yategerezwa kwerekana karangamuntu n'ikarita yo kwivuriza ko akishura ibibazo, akerekana ikete ryamuhaye akazi, akavuga nimero yiwe ndangamukozi wa Leta, akongera hagafatwa ifoto. Ibyo byose byaraheza bikarungikwa muri Media Box, ikigo gikoresha ubuhinga bwa none kugira ngo bibikwe mu buhinga bwa none. Ubwo rusasuma rero rwaragunduye ko hari abakozi bagera ku 5,500 na batatu batasanzwe ku kazi n'abandi bagera ku 695 batari ku minimo yabo ku munsi wa rusasuma kumvo z'indwara ingendo canke batari hafi yaho bakorera waserukiye ubushikiranganje bw'ikigega ca leta ati co gikorwa kiradufashije cane kongereza manuta mu gihe ikigega CFMI kizoba kiriko kiragenzura ukugene dutunganya ubutunzi
depuis le mois de juillet, on a noué un programme économique et financier avec le FMI. Parmi les critères de performance du programme, Haribo est dans les trois ans de l'affectif. Donc, on a tout la bâtie. Comment est-ce que Mouana et Mouhimba avaient d'accord à mon fils?
Ibyavuye muri ugo rusasuma bizofasha cyane mu gutunganya ibijanye n'amafaranga akenegwa mu bikorwa bitandukanye by'ubushikiranganje bw'indero.
Izidone bizofasha gusabira ngo tubone lo personnel effectif nuko bizofasha bose kugira ngo hashobore kuba confrontation entre le budget n'aba fonctionnaire du secteur de l'éducation. Tout le monde sait que pour kugira ngo uwo muri ministère des finances arabizi nuko répondre du réseau canal cadre de l'éducation générale bashobora kumenya abakozi bariyo n'ibanga mbega impact budgétaire azoba ngahe mwaka ibyo ntabwo twashobora kumenya tubaza rero yuko bizodufasha kumenya kuraprofonda le budget na personnel ufise hari serivisi hanyuma tukabona un budget ishobora kwikenera tutamatire kufagira amaplanifikasiyo n'amabiyitizaso
none w'igihumbi n'573 boba koko ari abahembwa badakora abari bitabye ibikorwa byo gushira ku mugaragaro ibyavuye mu matohoza ntibemeza ko bose ari abakozi bahembwa badakora harabagirije ubushikiranganje bw'abakozi ba leta ko aribwo busamara umukozi akaguma ahembwa yanditswe mu bushikiranganje bw'indero kandi yahawe yandi mabanga mu bundi bushikiranganje ariko akaguma yanditswe kandi ahembwa ku mahera y'ubushikiranganje bw'indero ico cyumvira gihuriye ko n'umushikiranganje ngandwa bakozi ba leta
basanze abantu benshi education afite no leta kwa gobe kuko ministeri no muzizare mugabo kubera ni benshi kuri ministeri bagenda kuvoma muri education rero bakuye abantu barisamaza bakura mu mugabo muhembe bakaza muri education ndi bendire ko muri aba mwatoro ko mutaza usasa nani yose muzohava musanga bari kubakorera leta mugabo ndandoje sekteri.
Hari n'abarengeje imyaka yo kuja mu karuhuko k'izabukuru babandanya bahembwa. Urongo uyu mugwi wakoze rusasuma aratanga karorero uwo nawe ntibamusanze ahakorera ariko abandanya ahembwa.
Uyu Yambona Margarita matikire yiwe ni 1956 ka Yambona Inspection General d'Education. Muri banki amafaranga yiwe aja muri BBCI Bujumbura numero de compte iyo hano n'umushahara yimbwa eye uratumuye gatoya.
Abandi n'abagihembwa bashobora kuba barapfuye canke barirukanywe ku kazi. Umuyobozi w'indero mu ikomine ya Serukiye bagenziwe asaba ko ibyegeranyo batanga by'abatakiri mu kazi byoshigwa mu ngiro.
Turasaba ko mu bushikiranganje bw'indero ko baho kwameliora ukuntu umukozi iyo avuye mu kazi kumva zitandukanye duhane amakuru aze acapa muri sisiteme z'abakozi bibike. Ibi mushaka gusohoka kuko nuwo ubu tuvugana tubazanije mu makomine atandukanye hari aho tumaze kumenya ushobora gusanga umuntu amaze imyaka 2-3 yaritabye Imana cyanke yabaye hambaye turakomeje kubera amakosa atandukanye mugabo tubazanije kumva yuko umushahara wiwe wogisohoka.
Iruhande yabo 1,503 hari abandi bakozi 695 batasanzwe ku kazi bivuye ko bari barungitswe gukorera kure y'aho batwagwa abari bakitswe n'amagara canke mu kiruhuko. Haravugwa kandi abakozi b'ubwo bushikiranganje boba bagumye bahembwa ariko barahunze kuva mu 2015 amahera yabo akaguma arungikwa ku makonte yabo kandi atawuyatora. Ibyo rero biravugwa imabayi muri Cibitoke aho hari abakozi bipo yo muri iyo komine bari mu gasho bafunzwe bagirizwa ko bamaze kubona ko hari amakonte aguma ajaka amafaranga atawuyatora baciye bayiha mu nyuma baramenyekana barafatwa bakaba bagirizwa amafaranga agera ku 16,000,000. Uwo mugwi wagize rusasuma waragize kandi amakenga ku bakozi b'ubushira ubushikiranganje bw'indero bari ku kazi ariko batararonka inomero y'akazi. Abo nabo umuyobozi mukuru ajejwe abakozi ba leta yasiguye ko ari abakozi bashasha batararonka inomero ndangamukozi wa leta kandi batarahembwa. Hari garagaje kandi abakozi bahembwa batashoboye kubwira baje kubasansuma inomero ndangamukozi wa leta. Abo nabo uwo muyobozi mukuru yasiguye ko hari abakozi bahabwa iyo nimero ndangamukozi wa leta ntibabimenye. Nibaniteho kumenya iyo nimero kuko kubwabo iyo bahembwe nta kindi kiba gisigaye. Kuri abo bakozi 1,503 bishoboka ko bahembwa badakora, imishahara yabo igiye guhagarikwa. Abarongoye amashirahamwe y'abakozi n'ubushikiranganje bw'indero bo bafise amakenga ko hari abigisha bazohava bahagarikirwa imishahara kandi bari ku mirimo. Abo nabo umuyobozi mwishikira mu biro by'umushikiranganje wa mbere Hedatus Nyandwi General de Brigade mu gipolisi yarabahumurije atabazoba barahagarikiwe imishahara barafise uburenganzira bwo kwitwara.
Niyo yataka kugatijewe niitwa Nyandwi Minani mwami zefiktif kati jewe ni kukazi tutuja kufata komisyon tuti komisyon uyo mungu mwami shize mafiktif ata efiktif shemu mujana mwende mujani haa handa kukakwa korena mumubone mumujana vetso shemto servisi achashu nima munga tijewe ni kuri ekore primere yomu chenda juu amahera tuzoya hiva nimo toka tuzoyi uwa tuchetu mutwara tugende mchenda juu tutimesero direkte uyu mungu ni kwawo chani si kwawo.
Ku kibazo cha bamwe rusansuma yaba batari ku kazi, Hedatus Nyandwi ati nabo nyine harategekanywa haguhinyuza mu kiringo kitarenza amezi atatu.
Naba abandi babo yavuga ngo marafe twamaze kubona mu rusansuma tukavuga tuti jewe wa mama Karo Sanse parce que nari muri opomedika aho chatubira ko nari muri opomedika ari umukozi wa DCE Kinanya tuzatumubwira tuti wakize reka tuce tujyana mu Kinanya muri DCE. Le directeur communal de l'enseignement. Nous avons pour connaître ce que je suis là, je suis là pour la fonction publique et développer le chaleur.
Umushikiranganje w'indero we yagize ati iyo rusansuma izodufasha kongereza abigisha amahera angana na miliyaridi 5 n'igice bahora bahembwa ku mwaka badakora bayikoreshe mu guha akazi abazohembwa bariko barakora. Umushikiranganje w'abakozi ba leta nawe asaba ko ugo rusansuma rutomera nk'izindi ahatakarusho zazanye mu kubungabunga ubutunzi bwa leta.
Pourquoi en 2008, il y a eu un recensement, cette fois-ci biométrique, de l'IRA, on va vous dire, il y a un arrondi, on va intégrer le système d'information pour fils. Parce que, il y a eu en 2008, au moins sur la guerre de Pim, il y a eu chez moi, après les années 2015, des effectifs des années à passer.
Kubijanye n'ibihano abahembwa habiri canke bahembwa badakora bohabwa General de Brigade Hedatus Nyandwi na ry'umunwa
umuntu wewe yabaye transfer akagumahembwa we uwo ahubwo niyo byagenda gutya ahubwo tucatubira nsaraka akara kuko wabaye transfer hariho systeme de remuneration mugabo umuntu yabaye transfer akaguma muri fiche ya ministere ya fonction publique abo zaba dusanga ari circonstance aggravante.
Mu bindi byasabwe muri iyo nama ni ukubijanye no gukurikirana abakozi byovanwa mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta bugashikanwa mu ntara no mu makomine kuko byoroshe kumenya ko umukozi atakiri mu kazi kumviza canke izindi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye we yama yagirije abo muri ubwo bushikiranganje ko batagomba gushira mu ngiro umugambi wo gukoresha ubuhinga bwa none kumva yuko bakongatajwe no kunyuruza ubutunzi bwa leta. Umukuru w'igihugu ariko ingomba ntangure gukoresha ubwo buhinga.
Digitalization zo iheri wanje nchenda bashiramwe bimuri uwanditse ikete nchanda libona kwiri kete utagishura none si so go programa go suka chuvuga utirimaze imisi ngano ku none ruje ntichayandika ndabwije kuri ngahe ibintu dufisa amarogisier bame amarogisier aruzuye amaserver aruzuye mugabo nta numwe ayazi ico cyoce base twaze tukijeko ndaba muri nzobikora ariko.
Evariste Ndayishimiye amenyesha ko agiye gushiraho itegeko rigenga ibijanye no gukoresha ubuhinga bwa none mu buzi bwa leta.
Ikindi abahinga bamaze kumbwira nuko haza lowa do digitalization najyo lowa si za digitalization ni treze importa barimbwiye kubera iki nkabo batrisha mwavuze ntibija mu mpanuro bija mu bihano la lowa ela siti trish tuepini lowa si la digitalization nayo nyene mu byihuta gira ngire ririmo ndaribone neza nibihano kuko sinari inzira content yagi ngene meza baramaze kumpa mashapitwe Elegana bigezeze kure. Amwimvira ko ndabigezeze kure. Je nikorera n'inumi yose byo ndabwira nti je ndemera nkarara n'icaye namwe muri ko mwinywera karengo.
Igikorwa nk'ico carabaye mu gisirikare cy'u Burundi hakaba hitezwe ko no mu bundi bushikiranganje haba rusasuma nkugo kugira ngo ntiyasubire kuba abakozi bahembwa badakora canke bagahembwa habiri.
Urakoze Thierry Vendayishimiye mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi cy'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Ariko shofe bineza bite?
Banduku nje fitugani ibi. Mbone frontiere kwa pitisha magari kuna kwa nini hapa?
Ndibera none, shofe kugeza none uzumye ni moto kanone. Ukuna jaga nibwira ko Combo Taxi ari moto kiri serious
none. Monsieur, banduku basibasi ni makosa yangu lakini. Angalia magari sote zinashimama mbele na nyuma yetu. Nazo zinangua zipite.
Tuna serious.
Ndapita api sasa tungwe turi yetu na shiki shafika na shiki tutapita.
Njye ntabwo nshobora gutegereza rero. Njye harimo ari inyama ngomba gufata hakurya umupaka. Ikindi njye bicuruzwa mvanye muhumuro. Abakera banjye bari hakurya umupaka barabitegereje. Kandi ni ibintu byihutirwa.
Bandu kusasa nataka mini fenini baba.
Yeranje nyene ndagira icyo ukora. Kuko n'ubundi akajagari koze muri aka karere. Ni mwebwe abanyabugo mukazana. Rero ibi nk'ibi bintu ko. Niba utagi utazi cyo gukora rero kankwereka. Umva bave mu nzira.
Bandu kumese unakuwa manda bazima. Acha ibyo kuwamo. Unakuwa manda bazima onini. Monsieur, ukoongeza tena gusa ku vola yangu. Haiko unjo kuna beba, mimi niko naendesha gari. Tunasikili sana.
Wacha moto karero tujeni.
Munione banduku. Ndapita api hapa wewe koko naona lakini vitu gani hivi?
Ngumba kugira usangi kuzana inyama. Nwa bakire bakunda inyama choma mu kabari kange. Ubu ni mugoroba ndababwira ikigo. Uziko baramutse babuze inyama, nta n'umuntu azoje kugaruka mu kabari kange.
Basi pokea sile simu nyoko nakuita kwa msami nini angalie kule mbele yuko vinapitikana niko na kiatu sai sai.
Sora mama garaji ngo migenze gute. Aro?
Alo.
Umva, ungubu.
Ariko umbere kibwanya abanyamuhumuro mwebwe mudobageza he
mvara
mwenda matanga kurindiriye ngakupaka ngubu bibaza yuko inyama zimara matanga zitarafa sa ndabibona ndabibona abanyamuhumuro kugira afere nabo ndakigenda ungena mwaba yesko gusa
mwe mada umva ariko nkubwire nkurahije ukuri rwose ubunaheze kumupaka mpagaza amasaha na masaha rwose urumva nta nubwo zigihe ndi bubasha kwambukira rwose mbo wihanganye pe ariko se mada nkubwire mu ruhe rurimi kugira ngo wemere ko nange ndimo guhumba ubu ni ndabaje gutanga ibicuruzwa ngo nzane nizo nyama uvuze ko ndibusubira kwisuka neza neza urumva akabari kanje kadafite icyokezo katahita gahumba ha uvuze ko ubungo mushobora gutambura byose none nawe uri kutangira kunshinja ibinyoma
Messi niko nabari mbaya
ngo
vraiment niko nabari mbaya bitu venye mina ambilua kula siyo frontiere nafungiwa na siyo inafungiwa sababu gani na siyo kama tafungula sanga
mwiki mpakura funza kwa kose
diyo na siyo kama tafungula sanga
madaura vyumvise mama na we
nda vyumvise aliko mara ya ane mwumi dengi ya kumwani musinga mwa utanja mwuse mwunga kutori vinya mazao mwa mahira ya ane ama nisema tura kuta kuishudi mwa ya kanye kwa ya taminer bari nani henda vili vini vibai
mwaka
Komanda. Komanda,
uzi business yanjye uzi ko ubungu birangiye burundu. Nkubi inyama zose nakoreshaga ndazikuragira rusange. Ubuse biragenda gute?
Bandu kwa muko nye peke na mi hapa kaba tabiko bana pita pita ku frontiere baende ndafa kazi gani ya pite
nose watwara ndenyi nubwo nawe ni yene bwimbe
hiri mi hapa na kazi na nishia make siku zangu zinishia hapa hapa tu
nuko mutukoreke dukore iki kwiringi ngo yo kugara imipaka dukoze ko twese ingaruka ziri kuri twese
aha musiye basi twose kwese kwenda na hukumu batungwe basi kumsawe wanatushimamia bakubwa wetu bakisha kia pata gisi ya kutusaidia batapata solisi na vitu bieta kwa vya kutusaidia shirote juu hakuna kingine kituteza fanya
lewe kaskizele kwenda hali ijikorko
chari kigani hilo Combo Taxi igikino muteguri kwa na la benevolence ya Grand Lac
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique
Radio Ijwi ry'Amerika dusubire mu Burundi leta irihanangiriza Leonce Ngendakumana wahoze ari umukuru w'inteko ishinga amategeko n'ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi irabarega gukorana n'imitwe yiterabwoba mu itangazo ryashyizwe ahagaragara riravuga yuko bashobora guhura n'inkurikizi zabyo Nairobi Eloge Widikaneza
iryo tangazo rivuga ko umugambwe CNL wiyunze n'imirwi yiterabwoba iri mu rugo runani rushasha rwiswe ihuriro ryo kunagura amasezerano ya Arusha linagabisha cyane cyane mu mugambwe ari nawo wonyene uri muri urwo runani mu yiribwa ataka ku Burundi hamwe n'abahoza mukuru w'inama nshinga amateka Leonce Ngendakumana ko bo kwibarabara ku nkurikizi zishobora kwaduka imbarutso y'iryo gabishwa ni kete urwo runani rwandikiye abakuru b'ibihugu bya EAC umuryango w'umwe bwa Afrika umukuru w'igihugu cya Amerika umunyamabanga mukuru wa ONU n'andi mashyirahamwe mpuzamakungu hari mu ntango za kuno kwezi rwandiko rubasaba kuremera leta y'u Burundi kugira inagura amasezerano ya Arusha sana yahambwe muri kino gihe nk'uko bishyizwa n'abavyanditse bagasanga bishobora gutuma igihugu kija mu kaga Leonce Ngendakumana yahoze ari umukuru w'inama nshinga amateka akabano mboneza zatumye amasezerano yahagaritse ingwano zazimaze imyaka irenga 10 nyuma yo gusinywa mu kwa 8/2000 yabwijwe ya Amerika imenyeso yita simusiga byatumye we na bagenzi be batabaza
dushaka yuko atamuntu yosubira kuzira ubwoko bwiwe umuntu yosubira akicwa cyakangato cyagapfungwa atamuntu yosubira kuzira byumviro by'ibyo abantu bidegembye aba bahunze bahunguke aba bapfunzwe bapfungiye ubusa bapfungugwe hanyuma amatora ategugwe neza tunganywe neza
agatondwa asasanga ingingo zose abategetsi baturuka ku mugambwe CNDD-FDD bamaze gihe bafata harimo guhagarika ibikorwa by'umugambwe wiwe kuva mu kwa gatandatu umwaka uheze atayindi intego bifise atari ugushaka guhebera urubuga rwa politike umugambwe uri ku butegetsi wonyene
bigaragara ko umugambwe uri ku butegetsi uri gukora ibishoboka byose kugira ngo wihadize urubuga rwa politike gutyo ubona amahirwe yuko woba ari uri mu nzego wonyine
mu kete giwe mushikanganje niteretse ntavuga iyo mirwi yiterabwoba mugabo avuga ko runani barimo rutazwi kandi rutemewe n'amategeko y'u Burundi ijwi rya Amerika ryabonye urutonde rw'amahuriro n'imigambwe y'abarundi yavukiye mu buhungiro yasinye havuyemo Leonce Ngendakumana n'umugambwe CNL abandi bose bari ku mugabane wa Buraya kandi ntibemewe na leta y'u Burundi Leonce Ngendakumana aribaza icyatumye abategetsi b'u Burundi babara kurushirizaho kubona mu bandikiwe harimo perezida w'u Rwanda Paul Kagame mugenzi w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagirije mu kwa 12 guheze kwa bihitse imirwi y'iterabwoba igirame y'u Burundi ibyakurikiwe n'iyuga rwa ry'imipaka hagati y'u Burundi n'u Rwanda kwa 11 ku kwezi
abantu ntibayifashe kumwe abandi bayifata mbere nabi cyane bavuga ati nahantu abantu bahekuye u Burundi bapfakaje u Burundi bahungiye ngo twebwe nabyo twemera ibi turi ko dukoreramo tuzobanira dusaba kwisunze ko mbere igihugu cy'u Rwanda duhurira ku bintu byinshi turahurira muri CPGL turahurira muri EAC turahurira n'ahandi hose tuzoguma dusaba n'abandi bafashe
rwasahanura abategetsi kutababa kananira abagabo bafatiye ku masezerano ya Arusha yatumye umugambwe CNDD-FDD uja ku butegetsi kandi nawo wafatwa nk'umuhari w'iterabwoba n'ubutegetsi bw'ico gihe
umuntu niyavuga akebura ntibisakirirego bagenda ahubwo icabakebuye ko barabe mu buryo bushoboka bagikorere ko ahari ingorane bakosore
hamwe leta yo kwica amatwi Ngendakumana yibaza ko hashobora kuba imigumuko ivyo atifuza
biramaze kuba henshi mwene ibi abanyagi barashobora kugirisha vuba ati ubukene inzara ubushomeri kuko ubukene buri mu Burundi buri ko butera buba buja muri mwe byo gusega yero abantu baze kubaho mwene ukumva abantu batanguye kwiheba ngo bagira amakudeta bagatangura kwiheba ngo bagire imigwi gwana ucumenya ko abantu babashavu nibaza yuko abantu baze kubita gashi tugafashanya kugira ngo igihugu cy'u Burundi gitekane igihugu cy'u Burundi cyo nyabagendwa igihugu cy'u Burundi gisubira kugira ijambo
ndamusegenda ku mana yabwirije urya America ko yizeye kubona amashiri hamwe n'abakuru b'ibihugu bandikiwe bagondoza leta y'u Burundi yemeza kwikete nkiri abanyapolitike n'imigambwe bari baryanditse mu 2014 imbere yuko umukuru w'igihugu w'ico gihe nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cyateye impari uyu mwaka wakurikiye Roger uri kaneza ijuja America
anu dusoreje aya makuru mbashimiye kwa mwaduteze amatwi muri benshi ku migabane yose yishi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi ingeso ntigira maso umushimiza mwari kumwe na Veriste nshimiye Imana.